FN Radio Izvidi Amerik. Izvidi Amerika ribandanya kwashikiza ibiganiro byabyo mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri gitondo cyo ku munsi wa gatatu itariki 15 y'ukwezi kwa kane mwaka wa 2022. Muri iki gitondo muri kumwe na Fidel Niyonga. Abanyafrika baba mu gisagara cya Guangzhou mu Bushinwa barakoregwa ivangura bagategekwa gusuzumwa ku gahato virusi ya corona abavyanse bagaturubikwa.
Bonomenda ikibazo kitareba virusi ubwa. Hari ikindi kintu tutatahurirwa iyo barimo kubikora urababona ngo urabasoma mu kintu cy'isavugwa usacagira ko batsona aba bantu batangiye gutura abagutya mu myaka zitamaze hafi ejo ho bizagenda gute.
Uwo ni Thierry Ndayigengesere umurundi aba mu gisagara cy'ubutunzi cya Guangzhou mu Bushinwa avuga ku buryo abanyafrika babaye. Inkuru n'izindi tubafitiye harimo inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'ubuseruko EAC ikorana uyu munsi kwa gatatu hakoreshejwe ubuhinga bwa none video conference bitewe n'ikiza cy'umugera wa corona. Ingingo ya perezida wa Uganda Yoweri Museveni y'ukongereza iminsi 21 kiringo cyashizweho cyo kuziririza abanyagihugu kuva mu ngo zabo mu ntumbero yo kwirinda ikwiragira ry'ikiza cy'umugera wa corona mu gihugu. Turazigaruka ko mu kanya. Mbere yaho yamara eka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyisi Bigirimana adushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya. Aloyisi
urakoze. Fideli, muri Nigeria bariko baribuka imyaka 6 irangiye abarwanyi b'umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram banyuruje abakobwa b'abanyeshuri baharurwa mu majana bari ku ishuri ryo mu gisagara cya Chibok. Gushika ubu 112 muri bo baracari mu minwe y'abo barwanyi. Perezida Muhammadu Buhari abandanya avuga ko ariko arakora uko ashoboye kugira abarekuze. Ishyirahamwe ryo muri Nigeria ryishinze kuvugira abo bakobwa ryiswe Bring Back Our Girls Cyongereza ryatanguye gusaba ko barekurwa kuva muri 2014. Mu mpera z'indwi iheze harabaye amasengesho adasanzwe no gushima mu gisagara cya Chibok bibuka iyo myaka irangiye banyurujwe. Perezida Muhammadu Buhari yashikirije ko atabategetsi ba leta babyitabiriye ariko yemera ko abo bakobwa batazokwibagirwa. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Senator Charles Schumer abahitanwa n'umugera wa COVID-19. Abo baserukira abanyagihugu bavuga ko ubwo buryo bw'amafaranga bwofasha imiryango imwe n'iyabirabuye gufuba ababo bahitanwe n'uwo mugera. Perezida Donald Trump kuwa 20 ukwezi kwa gatatu yari ariko gushika ubu ntaremeza ko yofasha abatishoboye gufuba ababo bahitanwa n'iki kiza. Umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu hamwe n'umukeba wiwe muri politike Benny Gantz kuri wa kabiri basa n'abari begereje gushinga leta yihuta yo guhangana n'ikiza cya corona. Ni mu ntumbero kandi yo kurangiza ukudindira mu bya politike kumaze igihe muri ico gihugu. Iminsi 28 Gantz yari yarahawe yo kuba yarangije gushinga leta yarangiye ku munsi wa mbere. Perezida Ruven Rivlin asanzwe akurikiranira hafi ibyo biganiro yamwongeye iyindi minsi 2. Byashikirije ko iyo minsi yongerejwe kuko abona ko abanyepolitike bimirije gushika ku mwumvikano wo gushinga leta y'ubumwe. Ibihugu by'Ubuhindi, Ubufaransa na Nigeria biri mu bihugu abategetsi babyo bongereje ibiringo byo guhagarika imirimo mu ntumbero yo guhagarika ikwirakwira ry'umugera wa corona. Ni mu gihe abamaze kuwandura ku isi nzima baba imiliyoni 2. Umushikiranganji wa mbere w'Ubuhindi Narendra Modi igihugu cegereje gushika ku 11,000 by'abanduye yatangaje kuri wahagarika ibikorwa mu gihugu bizobandanya gushika ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatanu kuza aho abategetsi bazotangura kongera kugurura amashure. Nigeria nayo yarongereje indwi 2 mu bisagara bya Lagos, Abuja na Ogune mu gihe perezida wa Tsindwi azobandanya kubahirizwa no muri iyi ndwi turimo. Pakistan cyaratezuriye amwe mu mahinguriro yacyo kugira asubire gukora ariko guhagarika ibigo by'amashuri hamwe n'amakoraniro y'abantu benshi byongerejwe ikiringo cy'indwi 2 kugira hagabanywe ikwirakwira rya COVID-19. Mushikiranganji wa mbere Imran Khan yatangaje ingingo ahejeje kwihereza hamwe n'abagize iyo leta ibijanye n'ico kiza ibitigiri by'abanduye COVID-19 muri Pakistan biri munsi y'ibihumbi bitandatu hamwe n'abashika hafi jana bamaze gufa. Igisirikare cya Leta Zunze za Amerika cyarateshije agaciro misile zatewe mu kirere na Korea ya Ruguru kuri wa kabiri. General Mark Milley, umwe mu bayobozi b'igisirikare cya Amerika, yashikirije ko izo misile atari agasomborotso kandi zitari ziteye ubwoba Amerika. Avuga ko cyabaye ikimenyetso cyo guhimbaza bimwe mu bihe byaranze icyo gihugu. Izo misile zatewe mu gihe igihugu cyari gisigaje umunsi umwe ngo gihimbaze umunsi w'ivuka rya Kim Il-sung yashinze Korea ya Ruguru kandi akaba sekuru wa Kim Jong-un akirongoye iki gihe. Kugize inshuro ya gatanu Korea ya Ruguru irungika misile muri uyu mwaka.
Urakoze Alex Makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Umwanya wa makuru yo mu karere k'ibiyaga binini, inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'ubuseruko EAC irakorana n'umunsi wa gatatu. Mu byo iyo nama y'abaperezida isuzuma harimwo ikiza cy'umugera wa corona kigera mu isi yose. Iza kuba hakoreshejwe ubuhinga bwa none bwa video conference. Byinshi muri iyo nama tubibaze mugenzi wacu Pierre Claven Yonkuru ari Kigali mu Rwanda.
Gihagurukije aba bakuru b'ibihugu nk'uko biri mu butumire n'ikiza cy'umugera wa corona uri kurabica bigacika mu karere. Iyi nama igiye kuba yigira kabiri irongowe n'indongozi z'u Rwanda mu karere kuri ico kibazo cya COVID-19. Abakuru b'ibihugu vya EAC bazoba barongowe na Paul Kagame bifuza kurondera uburyo bwo guhagarika akaranda k'uwo mugera wa corona kandi batabangamiye uruja n'uruza rw'ibidandazwa cane cane mu karere. Amakuru dufise avuga ko bazorabira hamwe n'ingene botizanya abaganga canke ibikoresho vyo kuvura uwo mugera. Iyi nama ikurikiye kandi yahuje abashikiranganji b'amagara y'abantu ba EAC n'abandi nk'abajejwe urudandazwa muri uwo muryango. Nayo nyene yabaye mu buryo bw'imburukana bumenyi bw'amasanamu irongowe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu mu Rwanda Dr. Daniel Ngamije. Ico gihe hafashwe ingingo 12 ziri mu ko buri gihugu mu bigize EAC gishira akato k'imisi 14 kucinjiyemo wese kandi kigapima buri wese acinjiyemo mu rwego rwo kwirinda kwicokeza kibandanya kuzanwa n'abakora ingendo zo mu mahanga. Ku bwabo EAC izibiye hirya no hino uwo muryango vyokoroha kuhangana n'abamaze kumenyekana ko banduye gusa. Abo bashikiranganji banemeje ko uruja n'uruza rw'ibiribwa rwokoroherezwa hamwe n'imiti. Ibihugu bya EAC vyasabwe kuja birorohereza amakamyo n'imodoka zitwaye ibidandazwa cyane cyane ibiribwa ndetse hagashyirwaho n'uburyo bwo gusuzuma abashoferi batwaye ayo makamyo ku mipaka ko batinjirana umugera wa corona. Nabo biri uko iyo ngingo ntiyubahirijwe kuko mu mpera z'ukwezi guheze nyene Uburundi bwankiye ku mipaka yose amakamyo avuye mu Rwanda afise ibidandazwa. Ntivyatevye u Rwanda nabwo rwaciye rwankira amakamyo yaravuye mu Buganda no muri Kenya guca ku butaka bw'u Rwanda kugira ngo ashike mu Burundi. Ayo makamyo yazibiriwe ku mupaka wa Gatuna uhuza u Rwanda n'Ubuganda. U Rwanda rwanarungikiye urwandiko Kenya n'Ubuganda ruvuga ko ivyo bihugu bitosubira kureka amakamyo aja mu Burundi kuko atacemerewe guca ku butaka bw'u Rwanda. Umuhinga mu by'ubutunzi atashimye ko Ijwi rya Amerika rimuvuga amazina avuga ko icyo kibazo ari cyo nkwezi y'amarere coba gitumye abakuru b'ibihugu bahaguruka kugira ngo bagikemure. Uwo muhinga avuga ko hamwe ibiribwa bidahawe uburenganzira bwo kurengana tankomanzi hari ibihugu bimwe bimwe byogira inzara nyinshi kuko umwimbo utagenze neza. Yamara uwo muhinga anashimangira ko abashoferi batwara ayo makamyo babwirizwa kurabigwa hagufi. Afatira ku mugwaje w'umugera wa corona ahiruka kwibonekeza muri Tanzania niya avuye mu Burundi nk'uko Umi Mwalimu umushikiranganji wa Tanzania jiriwe magara y'abantu yabishikirije.
Lakini huyu wa Kagera, na hili nataka pia kulisisitiza kwa sababu watu waweze kuchukua hatua,
atuyapimiwe mu ntare ya Kagera ahanashaka kwashimangira kugira ngo abantu bafate ingamba. Numushoferi w'ibimodoka binini binini bikwegana yinjiye mu gihugu cacu aciye ku mupaka wa Kabanga hagati ya Tanzania n'u Burundi atwareza modokari hagati y'ibihugu bitatu Kongo, Burundi na Tanzania.
DRC, Burundi na Tanzania.
Icho gihe ibivyate ya makenga abatari bake kuwa mshoferi yoba jarabo na nyanaba anubatari bake imbere yuko asoka Uburundi achie kumupaka wa Kobero imujinga gucho akabayoba jarasize akukaranda mugihugu kuso mshikila nganjo magara ya bano Uburundi Dr. Tade Ndikumana yavuze ko batanguye kurondera hose yaciye nabo vyoba jarabo na nye. Yanaho mu rugibindi bihugu byo mu karere byibaze ko igihugu ciwe arico kitagira ibikoresho gusa byo gupima umugera wa COVID-19
rero turafise ama machine ashika kuri 6 kandi ashobora gupima ibipimo birenga nka 300 ku munsi rero n'ama reactive turafise je kibanza gikuru turiko turagiheraheza kirahera ku mudugu kuko ni bitaro tubona bitoshora kwakira abantu barenga 100 ariko mu kurindira twarashoboye gutunganya ibibanza aha mu bitaro bya clinic hamwe no mu bitaro by'igisirikare.
Igitata cyo kumenyesha makuru muri EAC cemeye ko ibihugu byose bizo kwitaba iyo nama idasanzwe bakuru b'ibihugu gusa ntitatomoye neza nimba abakuru b'ibihugu ubwabo aribo bazo kwitaba iyo nama amasomo yandi. Nivyo bari byo Petero Nkurunziza wa Burundi azo basubiriye kuganira na bagenzi we baherukana mu myaka 5 iheze kuko ubwa nyuma bicaranye mu nama hari mu mwaka w'ibihumbi 2015 i Dar es Salaam muri Tanzania aho yataha asanga abansi biwe bagira bamutembagaze ku butegetsi. Ibihugu byose uko ari bitandatu bya yase ubu biramaze kubonekamwo abagwayi umugera wa corona. Gushikaho twategura iyi nkuru hari amazu kumenyekana abagwayi bagera ku 440 Pierre Clavenion Nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Tushimire Pierre Clavenion Nkuru kuri iyo nkuru. Mu gihugu cya Uganda igihe cyo kuguma mu rugo n'izindi ngingo zijanye no kwirinda kwiragizwa rya virusi ya corona byongerewe igihe cy'iminsi 21 gushika ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa 5. Umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi adufitiye inkuru y'idonido.
Nubwo hari bimenyetso yuko Uganda imaze gutera intambwe mu rwego rwo guhasha icyorezo cya corona, Perezida Museveni yavuze ko leta yahisemo kurekaho amabwiriza yose yatanze kuva mu ntangiriro yo guhangana n'iki cyorezo. Museveni wagizaga ku banyagihugu ijambo ridasanzwe ku nshuro ya 9 rifasha kuri iki cyorezo, nka buri gihe yabanje no gutanga inyigisho z'ukuntu corona yandura n'uko yakwirindwa. Anasobanura uko iby'ubwo burwayi byifashe mu gihugu kuri ubu, avuga ko kugera ku munsi wa mbere wa kino cumweru abashinzwe iby'ubuzima bari bamaze gukora ibipimo byo kumenya abanduye ku bantu 5,664 kuri abo akaba 415 ari abari binjiye mu gihugu baturutse mu mahanga, 2,332 bo akaba ari abari bamaze kubonana nabo bava amahanga, kandi 442 kubapimwe bo akaba ari abantu bari basanzwe mu gihugu ariko bo ku biti byabo bakitanga ku bushake kugira ngo bapimwe. 54 bonyine.
I don't want to say too much here.
Ati ntabwo ngiye kuvuga byinshi ahangaha, ntangire no kunezerwa ngo icyorezo twakinishije. Oya, ariko ikibigaragaza kirahari. Abantu basaga 5,000 bapimwe, abenshi cyane muri bo basaga 4,000 akaba bari bavuye hanze, nabo babonanye nabo, muri abo bose 54 bonyine akaba ari bo banduye. Nyamara ariko Perezida Museveni yatangaje izindi nzira z'icyo cyorezo gishobora kunyuramo kikiyongera gukwirakwira mu gihugu, ubu akaba arizo ubutegetsi buhanze amaso kureba uko bazibuza uburyo bwo kwendegeza uburwayi. Ati ariko hari ibindi biduteye impungenge. Imipaka y'ubutaka n'ibihugu byo muri Afurika y'Uburasirazuba hamwe n'iyo hagati ishobora guturukamo ibibazo. Abashoferi b'amakamyo hamwe n'abo bagendana nabo, abakora muri za gari ya moshi ziza hano, abatwara indege z'imizigo, abakozi b'umuryango w'abibumbye twemereye kwinjira no gusohoka, hamwe n'abavuzi barimo gufasha aba barwayi ba corona. Aho niho tugiye kongera ingufu. Uretse ubundi buryo corona ishobora gukoresha kwinjira mu gihugu, Perezida Museveni yavuze ko abahanga bamaze kugaragaza ko hari abantu bashobora kwandura ariko ntiberekane ibimenyetso kurenza igihe kizwi cy'iminsi 14, ahubwo bakamara n'ukwezi kose bakiri bazima ariko barimo kwanduza abandi cyane cyane ab'imiryango yabo. Bityo ko igihugu kigomba gukanura amaso kugira ngo mwene abo atukurikije intambwe nziza tumaze kugeraho hamwe n'imbogamizi zisigaye, leta yafashe umwanzuro kuba iretseho umugambi wa guma mu rugo kumara indi minsi 21 guhera n'itariki, kandi bivuze ko n'andi mabwiriza yose twatangaje mbere yose akomeza kumara iyo minsi 21. iki kigiye kuzadufasha kurandura iki cyorezo mu gihugu kandi turamutse tutakinesheje Burundi bizadufasha kwitegura neza uko twabana nacyo.
Totally to prepare better as to how to cope with it.
Nibutse ko mbere yuko haboneka umurwayi wa mbere wanduye corona mu gihugu ariko uburwayi bwageze mu bihugu by'ibituranyi, leta yafashe umwanzuro wo gufunga amashuri n'insengero ikurikizaho guhagarika ibinyabiziga byose bitwara abagenzi na za gari ya moshi n'amasoko adacuruza ibiribwa arafungwa. Umubare w'abandi umaze kwiyongereza gufunga n'amaduka asanzwe ihagarika ingendo izarizo zose z'imodoka z'abantu bwabo n'imirimo yose itari y'ubutabazi iza guhagarikwa kandi shyiraho n'umukwabo mu gihugu wo guhera saa moya za nimugoroba kugeza saa 12 n'ike z'igitondo kumara iminsi 14 ariko byose akaba byongeye igihe cy'iminsi 21 ikintu kitaguye neza abanyagihugu. Ku bantu 54 banduye barindwi bamaze gukira nuko basezererwa amavuriro, abandi batanu nabo bategerejwe gusezererwa muri iki cyumweru. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Wandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Bushinwa habandanya kuvugwa ivangura rikorerwa abanyafrika bari mu gisagara cya Guangzhou mu ntara ya Guangdong yo mu bumanuko bw'ico gihugu. Utegetsi bw'Ubushinwa urafata abanyafrika bukabapima umugera wa corona ku gahato. Abanyafrika bahaba bavuga ko aribo bakoregwa ivyo kandi ko bafise ubwoba ko hari ibindi biriko bikorwa bitari gupima uwo mugera. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma yavuganye na Thierry Ndayigengesere umurundi ari mu gisagara cha Guangzhou atangura mubaza uko vyifashe.
Inyene ibintu vyifashe hano ntakubesha ubirabisha amaso bisa nabi. Ikibazo abanyafrika twese dufite twese no kumenya ni iki kibituma bimera gucyo, ni iki umwirabure muri Guangzhou arimo gufatwa nabi, ndavyita nabi kubera ntibabisigura, ntibabidusigurira ngo tumenye ibyo ari byo. Baza bakubwira ko ariko gutesta virus hama rezita zasohoka naho zaba zi negative, ubwo muri ya situation nyene kugumizwa mu nzu kudasohoka. Inshuti zanjye rero kujya nabivuze abantu tubaye ubuzima butandukanye, uko nyene tubayeho ni nako ibibazo bitandukanye. Rero hariho nk'abatashoboye kuronka naho bari ku buryo n'amazu yabo barabasohoye nibyo, amahoteli yabo barabasohora nibyo, amababura aho baja batangira kurara mu ibarabara. Ibyo byarabaye n'ukuri. Rero ikibazo gihari twese turiko twibaza ati ni igiki bashaka kubirabure ku banyafrika special makoko nibo barimo gushaka nitozi igitongo.
Uwavuze uti ibyo turebesha amaso ni bike kubiriho, ibyo bintu urabishingira kuki?
Abantu baba mu mihingo itandukanye ya Guangzhou barimo kubaho ubuzima butandukanye. Ndaguha nk'urugezo, hariho nk'abantu baba muri district yitwa Yueshu. Abo ni abantu bamerewe nabi cyane kuko ni district ikomeye cyane mu bintu bijyanye n'ubudandaji. Hariho abanyafrika benshi basanzwe bakorerayo babayo. Aho hantu niho basa na polisi isa yari ikaze cyane, kuko mu nyuma veka mawutsaku dufite gutumatuma n'amakuru inshuti ziraheza zikatubwira imyuko bashikira bagakurongera n'amavideo tukabibonesha amaso. Aho covuga ati umwe wese ku giti cyiwe nk'umunyafrika yarinda ati none reka nande ndindire aho ndi bizoterwa benshikira.
Uretse ibyo barimo gukora se bimeze nko kubatoteza muri ubwo buryo, hari abahutazwa bakubitwa cyangwa bicwa?
Oya, nta bintu byo kwicwa turumva. Ibyo gukubitwa ntazo turumva kuko n'amavideo tumaze kuronka cyangwa abagenzi tuvugana nta kintu nk'icyo turumva gushika n'ubu.
Hari ibisobanuro ibyo aribyo byose ubutegetsi butanga kuri ibyo bikorwa?
Ni nazo tubaza tuti none ni iki mwabonye kuri Afrika wenda twese tutarabona twebwe abanyafrika. Nta makuru arimo kuduha ntituzi ibyo ari byo. Ni nacyo gitera ubwoba, gidutera ubwoba twebwe abanyafrika, kuko iyo turonka informasiyo turakumenya ko tugiye fatamo.
None se nawe uri Umurundi, iyo ubajije ambasade yawe aho ngaho mu Bushinwa isobanura iki, ibabwira iki gitera ibyo bintu?
Twebwe ambasade twaravuganye haheze iminsi ibiri. Sinari bwatahure neza cyane biriko biraba, numva naronka amakuru yo kubagenza haheze iminsi ibiri. Twaravuga ndabwira nti uko bisa ibyo tubonesha amaso ntibisa neza na buhoro buhoro. Ivangura discrimination nayo ibifatiye ku bwoba cyane zose ni discrimination zose bitubi nta mavuta tubisiga ni kuvangura abantu bamwe mu bantu
ariko ibi byo gusohora abantu mu mazu se byo birakorwa na banyira mazu cyangwa birakorwa n'ubutegetsi
ibintu biba mu Bushinwa ubutegetsi n'abantu bose bakorera hamwe sino kubesha ngo baratandukanye rero iyo baje kukureba iwawe baba barabaganga abantu bajeje iby'ubuganga n'abapolisi biri kumwe ku buryo umunyafurika wese yanga baca bamusohora bagusohora rero bacabwira na nyine inzu upanze ati ugara ntagaruke
urimo urabona bigerekeza hehe uko bihagaze ubu
mbona umenga ni ikibazo kitareba virus ubwayo hari ikindi kintu tudatahurirwa iyo barimo kubikora urababona urabasomamo ikintu cy'ishavu tutazi kibituma ukabura yuko atakintu cyo gushaka kudutahuza gihari mu bijyanye rero n'ubuzima tubayemo hano umwe wose acagira ko bati none aba bantu batangiye guturaba gutya mu myaka yose tumaze hano ejo ho bizagenda gute donko uko tubibonesha amaso rero sinzi bizaba ejo ariko uturebye uno munsi turabona ko n'ejo atashobora gusa neza
urakoze cyane kuri iki kiganiro hayi ijwi rya Amerika kandi mukomere
murakoze cyane
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda umwanya w'ikiganiro Amerika na kivyaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi
mwaramutse neza Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatambutse ibindi bihugu by'isi ku cyorezo cya virusi ya corona abahanga mu by'ubukungu bavuga ko ingaruka z'iki kiza ku bukungu bwa mbere ku isi ni ukuvuga nyine ubukungu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishobora kuzaba zikomeye cyane urugero hashize ukwezi urugaga rw'abacuruzi rwa Amerika The US Chamber of Commerce rutangaje ko ari ubwa mbere mu mateka ya Amerika inzego zose z'ubukungu bw'igihugu zihagarariye icyarimwe kandi igihe kirekire. Ruvuga ko abahanga mu by'ubukungu bamwe na bamwe bemeza ko umusaruro mbumbe GDP mu magambo ahinnye y'Icyongereza cyangwa PNB mu magambo ahinnye y'Igifaransa wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushobora kuzagabanuka ku rwego rwa 40% mu gihembwe cya kabiri cy'uyu mwaka w'ibihumbi 2020. Uru rugaga rw'abacuruzi rwa Amerika rutangaza ko ibigo bito bito by'ubucuruzi 54% byahombye cyangwa byafunze by'agateganyo. Nyamara si ubwa mbere Leta Zunze Ubumwe za Amerika igize ingorane zikomeye cyane z'ubukungu. Mu mateka yayo duhereye mu mwaka w'1985 kugeza ubu ubukungu bwayo bwazambye inshuro 47 nubwo hari zimwe na zimwe abashakashatsi batavugaho rumwe. Mu nyemerere twibande kuri ebyiri gusa zamaze igihe kirekire kandi zari zikomeye cyane kurusha izindi. Ni izatangiye mu 1929 bise The Great Depression mu Cyongereza cyangwa La Grande Depression mu Gifaransa no mu 2007 bise The Great Recession mu Cyongereza cyangwa La Grande Récession mu Gifaransa ikaze mu kiganiro Amerikana. Guhera ku itariki ya 24 kugera ku ya 29 mu 1929 isoko ry'imari n'imigabane ry'i New York rimwe mu masoko akomeye cyane ku isi ryarahombye ku buryo butangaje byabaye nka serwakira amabanki ibigo by'ubucuruzi n'abaherwe ku giti cyabo barahomba bidasubirwaho umusaruro mbumbe w'igihugu wagabanutseho 27%. Abantu amamiliyoni batakaje akazi ku buryo umuntu umwe kuri bane yagiye mu bushomeri. Ubukene bwariyongereye pe. Mu mateka ya Amerika bamwe babimukira basubiye mu bihugu bakomokagamo. Muri bakavukire bo abahunze bagiye muri za Canada, Australia cyangwa Afurika y'Epfo. Nubwa mbere byabaye mu mateka ya Amerika kugeza ubu. Kubera ko amabanki ya Amerika yarafite imigabane mu yandi mabanki mu mahanga ndetse no mu bindi bigo by'ubucuruzi cyane cyane mu Burayi yihutiye gukurayo amafaranga yayo kugira ngo ayakoreshe arebe ko yazanzamuka. Bityo ikibazo kiba kibaye ikisi yose. Nicyo kibazo cy'ubukungu cya mbere na mbere kugeza ubu cyaremereye bikabije Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'isi yose. Cyatumye Amerika ikora ivugurura ry'akataraboneka mu mikorere y'ibigo by'imari. Cyatumye kandi Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Herbert Hoover atsindwa cyane amatora y'umukuru w'igihugu yo mu 1933. Uwamusimbuye Franklin Delano Roosevelt yihutiye gushyiraho gahunda yo kuzahura ubukungu bw'igihugu yise New Deal, bishatse nko kuvuga amasezerano mashya. Yashoye amadolari menshi cyane by'umwihariko mu bikorwa remezo nko kubaka imihanda migari cyane ihuza leta zose zigize igihugu, maze abantu amamiliyoni barongera babona akazi. Buhoro buhoro igihugu kirazanzamuka. Ariko abahaga mu by'ubukungu bemeza ko ingaruka z'iki kibazo cy'ubukungu cyiswe Great Depression cyatangiye mu 1929 zamaze byibura imyaka 25. Ijwi rya Amerika. Inyuma ya Great Depression, irindi hirima ry'ubukungu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryamaze igihe kirekire kandi ryagize ubukana bukomeye mu mateka y'igihugu, ryiswe The Great Recession mu Cyongereza cyangwa La Grande Recession mu Gifaransa, ryabaye kuva mu kwezi kwa 12 mu 2007. Nk'uko Banki Nkuru ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyemeza, ryarangiye mu kwa gatandatu mu 2009, ariko ingaruka zaryo nazo zamaze imyaka myinshi. Minisiteri y'Umurimo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga ko ryatumye abantu miliyoni 8,700,000 batakaza akazi kabo baba bashomeri kuva mu kwa kabiri 2008 kugera mu kwa kabiri 2020. Banyo z'abaturage amamiliyoni baguraga amazu badafite umushahara uhagije wo kuzishyura n'inyungu zazo. Byahombeje amabanki menshi, nabyo bigenda nka serwakira byonona inzego nyinshi z'ubukungu. Nabyo byakongeje isi yose ku buryo banki y'isi yose ivuga ko ubukungu bw'isi bwari bwaragabanutseho 2.5% mu 2009. N'ubwa mbere bwari busubiye inyuma bene aka kageni nyuma y'umwaka w'1945. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangiye kuzanzamuka perezida wayo mushya Barack Obama amaze kwinjiza mu bukungu bw'igihugu mu 2009 amadolari miliyari 1,487 yo gutera inkunga by'umwihariko amabanki n'ibigo by'ubucuruzi, ariko barayishyuraga. Muri ibi bibazo bitewe na virusi ya corona, nabwo guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika irateganya kwinjiza mu nzego z'ubukungu akayabo k'amadolari agera kuri miliyari 2,000,000,000. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije, mbashimiye cyane rwose ko mwagiteze amatwi. Uwagira ikibazo cyangwa igitekerezo yifuza gusangiza no kudusangiza twese yakitugezaho. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Njuti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri aka kanya hano bigarukiye kuri mikro. Mwari kumwe na Fidel Niyongabo, mugire ibihe byiza, kubandanya kumviriza radio.
Kubandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi. Hano Miss Jenzi muri kumwe na Joy Diane, nahazo ngiye kuremesha ikiganiro muri Isanga. Muri Isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya